ja. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Kuri wa gatatu abagize akanama k'igihugu mu Burundi gashinzwe guhuza Abarundi CVR barajya mu nteko nshinga amategeko kwerekana no gusobanura raporo y'ibyo bagezeho mu gihe cy'umwaka. Igihe ntarengwa ku batuye mu mujyi wa Bujumbura bafite udutabo ndangamiryango cyongere kugeza ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere hateguwe udutabo dushya.
Nagatabo gafise urutonde n'urutonde rwaje ruzana n'ubwo butabo kurya kwa passeport yama izanana n'inimero zayo. Hanyuma kindi nacyo mu kugakora ku gatabo hariho akandi kabanga twashizemo n'uzogerageza ngo ariko aravyiga bazoheza bamubone hakiri kare ko ariko aravyiga.
Byatangajwe na Jimmy Hatungimana, umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura, uvuga ko bigamije kongera umutekano. Aborozi b'inka babiri bo mu bwoko bw'abanyamurenge bishwe kuri wa gatatu nimugoroba mu gace ka Bijombo.
Batewe na mayimaye bifateganije n'abarundi bariya bagisiga baragitabara.
Duhosha Nganji, umwe mu baturage bo mu gace ka Bijombo, muramwumva mu kanya mu nkuru ya Vedaste Ngabo. Inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congre yaraye ibaruye amajwi yavuye muri koleji y'abatora yemeza ko Joe Biden na Kamala Harris batsinze amatora yo mu kwa 11 gushize. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Veniste. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugambi w'abademokrate niwo ugiye kuzogenzura sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma yaho abademokrate babiri, John Ossoff na Reverend Raphael Warnock, batsindiye intebe zibiri. Imigambwe ibiri ikomeye yariko irarwanira muri leta ya Georgia. Intsinzi y'abo bagabo babiri ihaye abademokrate kwigarurira sena yari mu minwe y'abarepublikani, kandi n'akaryo keza kuri Joe Biden n'abashingamateka bakomoka mu mugambwe wiwe kuzorenganya amategeko yabo bitabagoye cyane. Perezida yatowe Joe Biden yaciye yihuta gukeza abo bagiye kuzoba abasenateri bashasha, mu gihe abarepublikani aribo bari biganje muri sena ku ntebe 50-48. Iyi ntsinzi iciye ibagabura ku ntebe 50-50. Icegera cya perezida catowe Kamala Harris w'umudemokrate niwe azozadanura akazoshobora kwama ari ku ruhande rw'umugambwe wiwe w'abademokrate mu gihe azohitamwo kubikora. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ejo ku munsi wa gatatu ryaratanze uburenganzira bwo gukoresha urucanco rugira kabiri rwa COVID-19, bituma haba icyizere ko ibihugu bya Buraya bigiye kugira agahengwe mu gihe ibitigiri by'abandura bibandanya byiyongera. Urucanco rwakozwe n'ihinguriro ry'imiti Moderna rugiye gukurikira izakozwe na Pfizer na BioNTech mu gucandaga abanyagihugu b'ibihugu 27 bigize uwo muryango. Aha ma leta iko anebagurwa ko yatebeje kuronsa abanyagihugu incancu. Iyi nkuru itangajwe mu gihe icyo kiza cyahitanye ubuzima bw'abantu barenga 15,700 ku isi mu masaha 24 aheze. Leta z'umwe za Amerika izi ubwa mbere mu gutakaza abanyagihugu benshi, aho abarenga 3,900 bafuye mu masaha 28 aheze hagakurikira Ubwongereza bwatakaje abantu 1,000. Hambavu y'iyo nkuru, intumwa zo ku rwego rwo hejuru za OMS zari zirindiriye kujya gutohoza amamuko y'uwo mugera mu Bushinwa zarabuze ayo zikira nayo zimira, inyuma yaho Ubushinwa bubimiye uburenganzira bw'impapuro bwo kwinjira muri ico gihugu ku munota wa nyuma. Uwo mugwi w'abahinga 10 wategekanya gushika mu gisagara ca Wuhan mu Bushinwa muri iyi ndwi. Sudani yarasinyiranye amasezerano na Israeli yo kunagura imigenderanire ejo ku munsi wa gatatu. Ayo masezerano yakurikiwe n'ayandi aho ibanki nkuru y'isi izoca iha ico gihugu umuriyaridi w'amadolari yifashanya buri mwaka bifashijwemo n'umushikiranganji wa Amerika w'ikigega. Aya masezerano asinywe atakwezi kurahera Amerika ikuye Sudani ku rutonde rwirabura rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi, inyuma y'aho ico gihugu cemereye mu kwezi kw'icumi kunagura imigenderanire na Israeli. Ambasade ya Amerika yarakeje leta fata kibanza ya Sudani irongowe n'abasivile kuri iyo ntambuko yo gusinya ayo masezerano, ivuga ko ari nzira izofasha mu mutekano hamwe n'akaryo ko kuzamura ubutunzi. Ambasade ivuga ko bizofasha Sudani, Israeli n'abandi basize umukono kuri ayo masezerano mu kubaka ukwizerana no gukomeza imigenderanire mu karere. Sudani igize igihugu cya gatatu cy'Abarabu isinye ayo masezerano na Israeli, inyuma ya Emira z'Abarabu zunze ubumwe hamwe na Bahrain byayasinye mu mwaka uheze. Ishyirahamwe ry'abagiraneza International Rescue Committee ERC rivuga ko rizofasha abategetsi ba Sudani mu gufasha impunzi ziri mu makambi ya Umrakuba na Teneba. Izo kambi zihaye indaro ibihumbi by'abanya Ethiopia bariko barondera ubuhungiro inyuma yo guhunga intambara yabereye mu ntara ya Tigre ya Ethiopia. ERC yavuze je ku munsi wa gatatu ko abantu barenga 60,000 bajabutse urubibe bava muri Ethiopia binjira mu buseruko bwa Sudani kuva aho intambara muri Tigre itanguriye mu ntango z'ukwezi kw'icumi na kumwe. ERC ivuga ko hafi cya kabiri cy'izo mpunzi kigizwe n'abana, benshi muri bo baburanye n'imiryango yabo igihe bahunga intambara.
Arakoze Aloise Bigirimana utugejeje ko amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tumvise ko iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu Kadomo radio ya chuvewa Kadomo com na ukumbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi ya chu ni vewa radio ya chu
iwanyu muntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu muntara iwanyu muntara iwanyu muntara.
Amakuru tuyahereye mu Burundi kuri uyu wa gatatu, abagize akanama k'igihugu gashinzwe guhuza Abarundi Surveyor barajya mu nteko nshingamategeko kwerekana no gusobanura raporo y'ibyo bagezeho mu gihe cy'umwaka. Turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi, Eloge Widika neza wiriweho.
Mwiriwe neza Benitha Nshimiyimana.
None mu gihe cy'umwaka ni bihe bikorwa Severi yakoze bishobora kuba bikubiye muri icyo cyegeranyo muri iyo raporo igeza imbere y'inteko nshinga amategeko?
Iyi raporo yo mu gihe cy'umwaka umugwi w'igihugu uje kunywanisha Abarundi Severe uje kugeza imbere y'abashinga amateka, ni ukuvuga ko muri kiringo cy'umwaka ahanini ijya kwerekana ibitigiri by'ibisigarira by'abantu mu gwi Severe wazuye mu binogo rusangi. Abo bantu bakaba bagizwe cyane cyane ahanini n'abantu bishwe mu rwimo rw'1972 abishwe mu 1988 cyane cyane mu ntambara za zantega marangara mu buraruko bw'u Burundi abishwe mu gihe mu 1993 inyuma y'ubwicanyi y'urupfu rwa Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yaritorewe n'abanyagihugu n'intambara zakurikiye no mu bindi bihe ahanini nico iki cegeranyo kijya guhagararako hanyuma ikindi citezwe nuko umugwi uja kwerekana abagize uruhara muri izo bintu kuko mu ntara nyinshi nka waheruka muri Makamba wagiye urerekana abantu bavugwa yuko bari bafitemwo uruhara na cyane cyane abari bajejwe intwaro canke abari mu gisirikare no mu zindi nzego z'igihugu ico gihe nkuko umukuru w'umugwi Sever yagiye abyerekana mu biringo bitandukanye iyo bagiye kuzura bene ivyo bisigarira
none ni bihe bibazo abarundi bibaza ku mikorere ya Sever ku buryo abashinga amateka bashobora kuza kubibabaza
kuva mu gisagara cyane cyane ukomeje umurindi kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze ukomeje umurindi ukuzura ibisigarira bya abantu mu binogo rusangi waragiye unengwa cyane n'impande zimwe na cyane cyane uruhande rw'abaserukira amashyira hamwe avugira abatutsi hari nka ase genocide Cirimoso Canada yo yabivuze ibyeruye iravuga yuko mu ntara zimwe zimwe nka Karusi hamwe n'ingozi bafashe ibinogo rusangi birimo abatutsi babyitirira iby'abahutu bakavuga ko bapfuye mu 72 kandi bishwe 93 bakavuga ko bafitiye ibyemezo ahanini ni aya makenga canke ibibyagirije by'uruhande rumwe bavuga bati umugwi Sever uriko ushimisha ubwoko bumwe ubundi ugasa n'ubwibagira nibyo mbona ahanini abashinga amateka basubira kugaruka ko ariko ikindi naco nibaza ko abashinga amateka mu nshingano zaho birimo bategerezwa kubaza umugwi Sever ibijyanye n'ubuhamya wagiye uraronka yuko ubyizeye ariko kubyizera ko nibaza ko abashinga amateka muri rusangi nabo babyizera kuko umugwi Sever ngiye gukora ibikorwa wagiye uragendera inama nshinga amateka ukagenda inama nkenguza amateka ukagenderana n'ibiro by'umukuru w'igihugu uje uratanga ibyegeranyo no vuga bito bito imbere kugera ko iki cegeranyo kinini ariko ikibazo nyamukuru aho gihagaze naho umugwi w'abarundi uvuga uti twebwe tubona ko umugwi Sever usa n'uko tatunezwe
Eloge wirikaneza watwibutsa muri make imvo n'imvano y'uwo murwi ako kanama Sever
mu gusezera mu bisanzwe Veniste uri mu migwi yatekanijwe n'amasezerano yo kunywanisha abarundi y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha yo mu kwezi k'umunani mwaka w'2020 nawo ukaba ari rumwe mu rwego mu nzego zikomeye cyane iruhande y'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo umugwi Sever kuko uri muri iyo migwi abarundi bumvikanye kugira ngo bashobore kuzosomera hamwe kahize kabo bagana cyane berekeza kuri kazoza kamwe kugira ngo abiciwe mu bihe hishwe abahutu n'abiciwe mu bihe hishwe abatutsi bose bagire basome kumwe kahize bagire aho bashyira hamwe bavuge bati ibi nivyo byabaye kandi tubyibukana ubugabo n'ubuhizi atanzika kugira ngo twubake igihugu cacu c'u Burundi kimwe muri make rero ni umugwi washizeho hejuru kunywanisha abarundi kera bavuga no kurekuriranira ariko bamwe bakavuga ati urekurira ubushatse gusa bavuga bati ni umugwi wo kunywanisha abarundi kugira ngo basomere hamwe kahise kabo ntihame hariho abariko bibona nk'abarenganijwe n'abandi bafatwa nk'abamenja
urakoze Eloge wirikaneza nibutse ko uwo murwi Sever abawugize bategerejwe kuri kino gicamunsi mu nteko nshinga amategeko kugira ngo bayigezeho ibyo bakoze mu gihe cy'umwaka ndagushimiye cyane
urakoze nawe Venice Nshimiyimana akazi keza ngahirona
umunsi mwiza
watwese
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba kabiri, zero, kabiri, kane, kane, rimwe, icenda, icenda, gatatu, rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Igihe ntarengwa ku batuye mu mujyi wa Bujumbura bafite udutabo ndangamiryango cyongerewe kugeza ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere byatangajwe na Jimmy Hatungimana umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura mu kiganiro haye abanyamakuru kuri wa gatatu avuga ko utwo dutabo ari ngombwa kugira ngo hubahirizwe umutekano inkuru yateguwe na Desire Hatungimana.
Utu dutabu ndangamiryango tugizwe n'impapuro 200 tuzofasha mu kubungabunga umutekano nta numwe arekuriwe kutadutunga kuko n'abanyamahanga birabaraba. Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cha Bujumbura amenyesha ko bagerageje kudukorana ubuhinga bukomeye kugira ntihagire ubaca mu ryahumye. Uwarongoye igisagara cha Bujumbura arasigura igituma urugo gose rutegerezwa kuba rudufise.
Igikubo cya mbere nico kwandika ingenzi zose zije zaba zivuye ruguru zaba zivuye mu makarti atandukanye mugabo zikaba zije mu rugo runaka. Aho rero twahisemo kugira ngo abantu bose baraye muri izo ngo tubamenye igitigiri cyabo ndetse n'ibitsina byabo ndetse n'ibyo bakora. Rero ako gatabo nk'uko twavuze ko twakitondeye na gatabo gafise urutonde mu rutonde rwaje ruzanana n'ubwo butabo kurya kwa passeport yama izanana n'inimero zayo. Hanyuma kindi nacyo mu kugakora ku gatabo hariho akandi kabanga twashizemo n'uzogerageza ngo ariko aravyiga bazoheza bamubone hakiri kare ko ariko aravyiga.
Utu dutabu Jimmy Hatungimana amenyesha kandi ko tuzofasha no kugenzura igihe igikorwa cy'isuku gitunganije mu gisagara.
Gukuri umucafu mu gisagara cya Bujumbura twarabonye ko hariho amasosiyete canke amashyirahamwe ariko arakora icyo gikorwa mugabo bakagikora nabi. Rero no kuvuga yuko buri kwezi imodoka canke amashyirahamwe azoza arakura imicafu twahisemo yuko buri yinga iryo shyirahamwe riza gukura umucafu mu ngo. Hanyuma murumva yuko ukwezi gufise amayinga ane rero ayo mashyirahamwe yohaca kane. Hanyuma rero muri ako gatabo hariho izina yuko uyu mucafu agaca sinya hanyuma agashyiraho n'itariki yakuriye uwo mucafu. Aho rero niho tuzohava tuja hamwe nabo batukura imicafu tubabaza igituma giki basivye aya mahinga biri yose canke uko kwezi kose. Aho urumva rero akazi bazoba bajejwe nako bazoba babishoboye abo sabo gukorana.
Muri quartier ya Kinama hari abanyagihugu bidoga ko impanda y'ayo mafaranga 300,000 y'agatabu batangishwa yandi 500,000 bamenyesha ko ababarongoye babananiza.
Mugira badusinyire batubwiye ko dutegereza kugura ngo amafirimbi ngo buri umuryango wose utegereza kuwufisa ifirimbi kugira ngo mwubu mwijoro haje nk'abasuma canke umunyene w'inkozi y'ikibi ukaca wikora kuri rya firimbi udafise iyo firimbi ntibashaka gusinyira.
Badusaba kuba dufise ifirimbi yabaje umuntu waba ingorana muri karitsiye cye tufise ifirimbi kubera abantu bavyuke.
Warongoye igisagara cya Bujumbura aragabisha abatware nkabo kuko ibyo bakora ari ugusahura abanyagihugu.
Ayo mafaranga bariko baratangisha abene gihugu ubwo n'ubusuma. Ubwo n'ubusuma kuko buri zone buri quartier umutekano uratunganijwe. Iyo habaye akagoranye baraza akagiye basaba ababatabara. Abatabara si iryo firimbi. Ifirimbi urashaka no gukoma induru urari hamahera yo gukoma induru. Urashaka gukoma induru mu Kirundi. Hanyuma bakagira ati ujya gukoma induru mu Kirundi yatewe. Ariko rero ayo 500,000 n'ubusuma kandi kuva ino saha ntituzosubira kumva umuntu ariko ararihisha ayandi mahera arenze kuri ayo 3,000.
Jimmy Hatungimana yanamenyesheje abanyagisagara ko bagiye kuborohereza mu kuriha amafaranga dutabo mu banki Finbank bafitaniye amasezerano. Amenyesha ko abakozi b'iyo banki isanzwe iri muri quartier Rohero hagati mu gisagara cha Bujumbura bazokorohereza ababituye kugira kuri ayo mafaranga ntihagire uwo bitesha akazi. Ni mu gihe abanyagisagara bidoga ko bamara umwanya muremure hagati y'amasaha 4 n'5 batonze muri iyo banki imwe gusa irekuriwe kwakira amafaranga y'utwo dutabu. Utwo dutabu dusabwa ababa mu gisagara cha Bujumbura, nta kindi gisagara cha Burundi dukoreshwa mu gihe uno mwaka ari uwa gatatu dukoreshwa i Bujumbura. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika. Aborozi b'inka babirimo mu bwoko bw'abanyamurenge bishwe kuri uyu wa gatatu nimugoroba bagwiye mu gitero cyagabwe ku rwuri bari baragiyemo mu gace ka Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Igitero bivugwa ko cyakozwe n'inyeshyamba z'abamayimayi zifatanije na Red Tabara Uvira. Inkuru ya Vedaste Ngabo.
Amakuru ava mu karere ka Bijombo aremeza yuko abo borozi b'inka babiri bishwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ubwo bagwanyi ba mayimayo fatikanyije n'umutwe w'inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara babasanzeho bari baragira inka mu mukumba bari kota umuriro batangira kubarasa. Nyuma y'icyo gitero batwara amatungo agizwe n'inka 30. Rosha Nganji n'umwe mu baturage bo mu Bijombo wavuganye n'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ari mu Kinyoni ahamya yuko ari abagwanyi ba mayimayo na Red Tabara bari bavuye mu gace ka Masango bisha abo borozi. Twagerageje kuvugisha inyeshyamba z'abamayimayi na Red Tabara zivugwa muri ibi bitero ariko ntibyadusobokera. Amakuru Ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya aturutse mu baturage batuye mu gace ka Masango yemeza yuko izo nyeshyamba zaje zikurikira inka abasore b'abanyamurenge baherutse kunyaga abaturage b'abapfurero mu cyumweru gishize. Bizuru Zibonera Fanweri ni visi perezida muri komite ishinzwe kugarura amahoro mu misozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga. Aragaruka kuri ibi bibazo by'umutekano muko ikomeje kugaragara mu Bijombo.
Abasore sababye ndi babajera hari abasore bari suje siyo abanye politiki abanye politiki ugasanga simvuga ngo ni runaka ariko ikibazo kimwe tugishinga abanye politike kuko iyo twebwe abashinze amahoro turiko dukora amasensibilisation ubwo nyine muri ico cyumweru hakurikiza intambara. Ibyo nibyo twagiye tugenzura iyo abakunza amahoro bahaguruse nibwo abayanga nabo bahaguruka kurusha ico ni kimwe ugasanga rero nibo bamanipira nibo bakoresha ziriyo nsoresore zigakora mabi umuriro kwaka kuko uwo muri yo waswe mu nyungu zabo ico ni kimwe. Hakaba ni mari ya magrupe abitwaje ibirwanisho b'amahanga groupe za rumeze étranger abo nabiyo muhango abanyama abashinzwe amahoro bahaguruse gukora usanga nabo badashaka ko bambika ubusa bagahagurukira gukora ibibi basa umuriro bakabikora rwihishwa ugasanga byakije umuriro bamwe babyitira ngo ni ubwoko munyanaga bubikoze niba hapfuye abapfurero ugasanga biyiki bavuze ngo ni abanyamurenge babikoze hapfa abanyamurenge ati ni abapfurero babikoze akenshi byakozwe rwihishwa n'ariya mabandi y'amahanga cyangwa se amabandi ahari akoreshwa n'abanyepolitike bakeneye ko umuriro ukomeza kubakagije mu nyungu zabo. Ikindi usanga akarere ni kanini akarere k'iyi misozi ya ho plateau twita ngo ni ho plateau na akarere kanini tigakuriye mu ingabo. Ingabo za leta ni nkeya par rapport na karere. Urebye ugende ushobora kugenda ibirometri 150 utabona abasirikari ba leta. Aho rero icyo ako karere kaba karimwo abitwaje ibirwanisho insoresore z'abapfurero insoresore z'abanyamurenge z'ababembe nibo ba dominion aho ngaho. Donc icyo twita ngo absence ya autorite de leta kuturere twinshi nabyo nico cyagiye kibitera ugasanga burumuntu burakarere buragatsiko kiremye akareta kako
nibusuye ku mucumweru gishize abagore batanu n'umusoro umwe nabo bishwe mu gace ka Bijombo barashwe n'abantu bakeko kuba urwanya ibimitwe nyishamba za gumino na twigwane Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika uvira mu tara cy'ubuyepfo.
Washington ijwi rya Amerika.
Nabibabwiye mu ngingo nkuru inteko nshinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika Congress yarayibaruye amajwi yavuye muri college y'abatora yemeza ko Joe Biden na Kamala Harris batsinze amatora yo mu kwezi kwa 11 gushize mugenzi wacu Aloise Bigirimana yabikurikiranye
inyuma y'ibikorwa byamaze amasaha arenga 12 arimo nayo batakaje inyuma yaho abanywanyi ba perezida Donald Trump bavogereye inyubako ya Congress ibikorwa byo guharura amajwi no kwemeza izo ndongozi zigiye kuzorongora Amerika byarangiye isaha 9 n'igice z'ijoro mu masaha ya Washington abasenateri hamwe n'abashingamateka barashoboye kuburizamwo utwigoro tw'abarepublikane bamwe bamwe badindije ibyo bikogwa mu guhakana amajwi yemejwe muri leta za Arizona na Pennsylvania impari ku byavuye muri ayo matora zikaba zaratwaye umwanya utari muke iri tora ryo kwemeza abo bategetsi yarangiye Joe Biden atahukanye amajwi 36 ku majwi 232 ya perezida Donald Trump nk'uko koleje y'abatora yari yarabyemeje iri tora rya Kongre rikiye rica inzira igana ku rundi rubanza rwo kwimika Joe Biden rutekanijwe ku itariki 20 z'uku kwezi kwa mbere ahazoba ihanahana ry'ubutegetsi hagati ya perezida yatsinzwe Donald Trump hamwe n'uzomukorera mu ngata Biden ibikorwa bigitangura yarahungabanijwe n'abanywanyi ba perezida Donald Trump bateye ingoro ya Congress i Washington binjira aho abashingamateka n'abasenateri bari bakoraniye baramenagura imiryango n'ibiyo barasazaza n'intebe abantu bane barahasize ubuzima umwe yishwe arashwe abandi batatu bafira mu bitaro kubwo amagara make bari bafise ibikorwa byo kwemeza Joe Biden cyari birongowe n'icegera cya perezida Mike Pence inyuma y'iyemezwa rya Biden perezida Donald Trump nawe yaciye ashikiriza ko hazoba ihanahana ry'ubutegetsi mu rutonde rwiza
urakoze ya Louise Bigirimana mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagize kuri wa gatatu abagize akanama k'igihugu mu Burundi gashinzwe guhuza abanyagihugu CVR barajya mu nteko nshinga amategeko kwerekana no gusobanura raporo ibyo bagezeho mu gihe cy'umwaka inkuru tuza kugarukaho mu makuru yacu ataha igihe ntarengwa ku batuye mu mujyi wa Bujumbura bafite udutabo ndangamiryango cyongerewe kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere hateguwe udutabo dushya bya tangajwe ejo na Jimmy Hatungimana umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura uvuga ko bigamije kongera umutekano aborozi b'inka babiri mu bwoko bw'abanyamurenge biciwe ejo kuwa gatatu nimugoroba mu karere ka Bijombo naho muri leta zunze ubumwe za Amerika inteko nshinga mategeko Congress yaraye ibaruye amajwi yavuye muri college y'abatora yemeza ko Joe Biden na Kamala Harris batsinze amatora mu kwezi kwa 11 gushize ha rero niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukubeli ya Baru wamfashije kwegeranya aya makuru mbashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi nongere kandi mbifurize gutangira umwaka neza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio America, you're my sweetest chachu. Muguchera, gihugu cy'u Burundi. Yabaye sweetest chachu. Mugutangi jambo, mubanya gihugu yo. Yabaye sweetest chachu.
yaratanze jambo abarundi turiruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.